Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube, Facebook na Twitter ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Jeudi Diane ni nahazwe. Ni kiganiro kiremesherejwe muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika, Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Muri isanga y'ino munsi ni kwa kabiri, muramenyereye ko kwa kabiri umwanya ruwa abapfasoni n'abigeme. Uno munsi muri isanga rero twabatumiriye Madame Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza yahoze ari president w'u Burundi. Madame Denise Bucumi ari mu rugendo muri Amerika ariko araremesha ibikorane mu mareta atandukanye. Ubu tuvugana ari Iowa. Ikaze ku ijwi rya Amerika Madame Denise Bucumi Nkurunziza, kandi mwakoze kuduha kano kanya ku ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuba yagisha.
Murakoze cyane. Murakoze kuntumira.
Ego, ni ikaze kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirere cyabakiriye neza.
Ego cyane, tumerewe neza rwose.
Ego. Nuko rero muduciye ku masonga, ibikorane muriko murakora ngaha, muzo bikora marita ayahe, hama bikaba bishimikiye ahanini kuki?
Naje mu bikorane byo kuvuga ubutumwa bwiza. Ni muri no leta ya Iowa yonyene. Narakoreye hamwe nkorana dukorera ahantu hanini muri sale, ariko ndoja mu ishengero muri iyi weekend ikurikira. Ni muri kino gisagara nyene, nta handi tuzoja kure.
Hama n'ibikorane rimwe na rimwe ibikorane biragira umutwe w'inyigisho zitandukanye mugenda muratanga. Ino nshuro inyigisho zanyu ziriko zishimikira kuki?
Mu nyigisho zanje no mu byo nk'ibisanzwe bindimwo nda kwigisha n'amasanga aribyo byaje, niyo ndiko ndiyumvira, niyo ndiko ndigisha mu gihugu cacu. Ubu muri jewe harimwo ibyo guhamagarira abantu kwihana ibyaha, guheba ibyaha kugira ngo bahindukirire Imana, kuko tutazi umunsi n'isaha. Iyo satagarutse urupfu rushobora kuza. Rero nkunda guhamagarira abantu kwihana ibyaha.
Muvuze ngo muri ino minsi bitandukanye n'ivyakahise cyane.
Muri ino minsi umuntu arikarabisa aho igeze agasoma n'ijambo ry'Imana icyo ritubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka. Baravuga ibijyanye n'ibyo ibihe by'iherezo. Imbere y'uko Yesu agaruka hazoba hariho ibimenyetso byabanje kubyerekana. Ibyo rero turiko turabisi ahigeze uyu munsi byaramaze kuboneka hirya no hino mu isi. Ibyo bimenyetso birahari, nicyo gituma tuvuga tuti umwanya uwo ari wo wose ashobora kuza.
Hanyuma ubwo butuma mubona gute? Barabuhurumbira, amushikiriza, bavyakira gute? Kuriyo tuvuze ica hari igihe umuntu umenga aranagitinye kumva ko kihari kidomwe ku rutoki, aho mushikiriza ubwo butuma bariko babwakira gute? Muri ino misi mugororokewe cyane kwigisha abantu guheba ibyaha byanyu amwe mu majambo yanyu yakwiragiye kubugaguruka na bumenyi muri ino myaka iheze mu nyigisho zanyu mwaranagaruka ku cyo mwise kurundarunda aho mwavuga ko ariho abatandukanye mu gihugu cy'u Burundi barundarunda amatungo ugasanga bariko yakura no mu bitari byiza izo nyigisho nazo ziri mu murongo w'ico mwumva muyobokewemo muri ino misi mu kwigisha
eko cyane birimo nyine kubera iyi minsi dufise yo kubaho rumva umuntu kurunda ni gutunga si bibi gutunga si bibi umuntu akaronka ibimuhagije akaronka ibyo atungisha umuryango akumva ko abayeho nyine ibibi ariko kurunda mu buryo butari bwiza kuko hariho umuntu abironka yabikoreye yakoze akazi kiwe neza bikagenda neza hanyuma agasanga yatunze ategera ikiganza cyiza ari umudandaza agatunga ari ukora akazi kiwe bakamuhemba ugasanga abikoresha neza agatunga ariko kubirunda numva mpanura abantu ukwegeranya ibintu ukarunda kandi utabironse mu buryo bwiza atari mu buryo bwiza ubironse ari nko by'ibiturire kurenganya abana bariya nibyo bibi cyane nibyo bibi n'ahandi ho gutunga ni byiza kuronka umuntu ibimubeshaho ni byiza ariko ingorane niyo gutunga umuntu yarenganije abandi umuntu yivye urumva byaba ariko abatunze mugabo ari mu byaha
reka rero twakije abakunzi b'ijwi rya Amerika bake bashaka kubabaza utubazo turafite Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye he
emerereye muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria
akabazo kwa Madame Denise Bucumi inkuru nziza twagutumiriye
murakoze cyane kuko mwashoboye gutunganya kino kiganiro reka mbese no kumutumira kugira ngo dushobore kumubaza utubazo tumwe tumwe imbere ya byose nagira ngo mfate kano kanya ndamuramutse ndamwipfuriza amahoro y'Imana
murakoze cyane nanjye ndakuramukije
murakoze cyane nongera ngira ko mfata akanya ndabakengurukira ku kigoro mubandanya kwerekana cyane cyane mu bijyanye no guteragira imbuto z'urukundo imbuto z'amahoro imbuto z'ubumwe mu Barundi eka kanatsinda turabona koko yuko ari umuhamagaro mufise kukuntu mudahengeshanya koko kubera karurira abandi n'ukuri igikorwa cyiza cyane kandi kibereye kandi mubandanye ego amakabazo nari mfise nakabazo kamwe turabona neza na neza yuko atakumudakora kugira ngo mushobore kunywanisha Barundi cyane cyane mwisunze icyo no kwita ubutumwa bwiza kandi ari nayo nzira koko nyayo ishika ishobora kunywanisha Barundi eka n'abandi bose aho bari ku isi baba bumviriza ubutumwa bwanyu bwaba ubuca ku mbuga ngurukana bumenyi eka no ku zindi mbuga none ni iki koko mwoba mugerageza gutekerera ugwaruka rw'Abarundi harimwo n'ibibondo mwibarutse ku kuntu byoshobora kwigenza mu bijyanye na politiki kumva yuko murabona kuva muri kahise mu gihugu cy'u Burundi hari ugwaruka rwinshi cyane rwagiye rurahatakariza ubuzima hari ugwaruka rwinshi rwagiye rurangazwa hari ugwaruka ruri mu mabohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ni giki koko mwoba mugerageza gutekera ugwaruka mu nyigisho zanyu ku buryo bwoshobora kumenya uko bwigenza mu bihe bya politike cyangwa mu bihe byoshobora gutuma koko bashobora mbese gutakaza agaciro mbese no gutakaza icyo no kwita ubuntu
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Eric ngaho muri Afrika y'Epfo
murakoze cyane
ego ijambo turari basubije Madame Denise
murakoze cyane Eric mbanje kugushimira cyane unteye intege mu bikorwa bitandukanye nkora hanyuma ndagushimiye no ku kibazo ugwaruka nibyo nubwo kwitabwaho cyane rwose je novuga ngo mu isi yose ariko mu gihugu cyacu nyine ndakunda kuvuga ko ugwaruka ari ubwo kwitabwaho cyane kubera nizo nguvu z'igihugu nizo nkomezi z'igihugu mu Burundi dukunda kuvuga ngo ni Burundi bw'ejo ariko Burundi bw'ejo gusa ni Burundi bw'uno munsi n'ejo nyene no muri kazoza nabo kwitabwaho by'ukuri rero jewe icyo nkunda gushimikira ko mu gwaruka cyane kibanze nuko ugwaruka umuntu nyine akiri muto wese ahari akwiye kubanza gusuzuma uwo bagendana mu gutora umugenzi mugendana mu gutora uwo mugumana hafi na hafi muri runo rugendo turimwo kuko uwo mugendana arakugira ku bushobozi cyane hariho ugwaruka rwacu abapfuye bishwe n'uko bagize abagenzi babi ugize umugenza nk'urumogi nawe usanga urunywa ugize umugenza aboregwa nawe usanga uboregwa rero hariho abapfa bishwe no gutora abagenzi babi ikindi nacyo ugasanga no mu gukurikira nyine abo banyepolitike yarabiye kumbure utamuha karorero keza mu bisanzwe politike nti isimbi uko politike burya niyiga imigambi iteza imbere igihugu mu bisanzwe politike simbi ariko ibambi iyo abantu nyine babyifashemo nabi iyo abantu bajyanye nyine nabo batari bakwiye kujyana n'abafite ingeso mbi bakabyitwaramo nabi ahandi ho burya politike simbi rero nuhanura ugwaruka yuko no mu kuja muri iyo politike no mu kuja muri iyo politike ubwayo simbi politiki ubwayo yizana amacakubiri abangaye muri ko muravuga abagiye mu ngeso mbi muri ko muravuga n'abantu bifatanije n'abantu babi hanyuma umuntu utanga n'amacakubiri yadutse burya politiki si y'amacakubiri imigambwe nziko atari iyo ubwoko bumwe usanga ari amoko avanze rero mu bisanzwe amacakubiri niyo yatumye usanga gwaruka gwajanye na nyabahururu ariko wasanze bifatanya n'abantu babi akaba aribo babosha nabi ukazusanga bari mu bikorwa bitari byiza ugwaruka rero noruhanura yuko botoranya abantu bagendana beza abagenzi beza akaba aribo bifatanya ikindi nacyo bubaha imana birinda ibyaha bubaha imana kuko burya bubasha imana ibana izobarongora ibahe n'ubwenge ubwenge bubabashije kumenya gukora icyo bakwiye gukora mu mwanya wacu, hanyuma batse basanga nyene bateye imbere ubwabo bace bateza imbere igihugu cyabo nyine, hama bibandanye bigenda neza nabo nyene kukurira no gukorera mu gihugu kirimo amahoro ni ku neza yabo.
Hanyuma demokarasi ikaza iherekeza gute ivyo bikorwa vyabo bitandukanye kuganyu, niyo migenzo yabo myiza yoshikana imbere igihugu mu mahoro adaciye mu njyane no gusesa amaraso.
Demokrasi sinzi icyo bita demokrasi. Iyo demokrasi noyita ko ari umwidegembyo. Umwidegembyo rero atari umwidegembyo wo gukora ibyaha, atari umwidegembyo wo gushyira inyuma abandi, ni umwidegembyo wo kubana n'abandi amahoro, mukabana n'abandi amahoro. Demokrasi ituma kugira ijambo, ukagira umwidegembyo wo kuvuga ikiri ku mutima, hanyuma uvuze ikiri ku mutima atari bisambura ariko ari byubaka. Nta muntu azo hano umuntu ngo avuze ibintu ngo atanze icyiyumviro atari icyiyumviro gisambura. Ibyumviro bisambura ni byo bibi. Uyo demokrasi bayibemwo bagira ijambo, batse bashikiriza ibyiyumviro cyane cyane bishimikiye ku guteza imbere igihugu, bishimikiye ku migambi myiza y'iterambere, bishimikiye ku kuntu nabo ubwabo bo tanguze ibikorwa bo nyine ubwabo, ibikorwa batarindiriye ngo Leta irampe akazi ukunakuriya bagatanguza bakiga gutanguza imigambi yabo ubwabo. Niyo demokrasi, burya uri mu gihugu ugashobora gutangura umugambi wawe ntihagire uwukubura, ntihagire uwukubuza. Iyo niyo demokrasi.
Umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika aratwandikiye atubaza ngo mumbarize, yabise Mama Buntu, mbega umuhamagaro wanyu watanguye gute mu vyerekeye ivyo kuba umupasitori, nivyo ngo mwatanguye mukiri bato cyane?
Ibyo ngirabyo babirebire, urumva ntahe ni ntahe, kandi mugabo umuntu ntavuka ari umupasitori n'igihe nakizwa sinabishikiyemo nk'umupasitori, byansabye umwanya bwa mbere wo gukura kuko kirazira kurambika ibiganza ku mwana, umwana nyene akora iby'umwana, byansabye umwanya wo kuba mu ishengero hanyuma nkakorera Imana. Narakoreye Imana jewe ngikizwa nabaye mu rusengero cyane, ngira umwete wo kuba mu rusengero rwose kubera nakijijwe mfite ibibazo, ibisengera benshi barabizi mfite ibibazo umugabo adahari, nsa numva rero nkijijwe nararuhutse mu mutima, numva Imana iranduhuye by'ukuri mu mutima. Hanyuma aho naruhukiye rero aho naboneye Imana, aho nagiriye ayo mahoro hari mu nzu y'Imana, nsengera umwete wo kuba mu rusengero mu gatondo nkazinduka yo gusenga, nashe ku mugoroba nkahaca nkasenga hanyuma nkataha. Narabaye mu rusengero cyane, bica bituma mu rusengero ari jemeye n'ibikenewe kubera ndahaba kenshi, ndatinda ndaba umudiyakoni, hanyuma mu nyuma nsanga naramenye kuvuga ubutumwa bwiza. Mu nyuma abarongotsi baravuga bati hari haheze imyaka itari mike nk'ijijwe yarashika nka cumi, yararenga cumi, yarashika cumi n'itanu nk'ijijwe. Ihorere abandi barongozi twagumanye kuva kera bambonyemwo yuko ashobora kuyobora intama, hanyuma barabimbwira jewe ndanka cane, numva ari ibintu biteye ubwoba,
mwatinyike
numva kurongora harya ntibyoroshe, nubwo nari mu bindi nsanga ndongoye bitandukanye, ariko kurongora ishengero numva ari ikintu kiremereye, kandi n'ubu sinovuga ngo kiroroshe, biraremereye nukumbyaca ibindi birebire nobivuga mu ntara.
Tuzogerageza tubarondere muduhe ubuzima bwanyu bwimbitse, muduhere mukivuka uruka mukure mushke hari anye ikiriryo
cy'umutwe.
Ego turabashimira. Twese na John ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Wiriwe neza.
Ego twaramutse, nawe wiriwe gute?
Natwe n'amahoro.
Aho ni hehe uherereye?
Mperereye muri Zambia mu Gandu Murundi.
Uri Murundi, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Akabazo kawe.
Ego nanguye kuramutsa Mama Buntu, ndamuhana mwiza. Ego sinakabazo ahubwo na kameze nk'akabazo mugasa akabazo turabarundi Nyele na shaka nsimu wadza mama wunu walikuwa itegeza ukunu kwa kakuburu unjiru mezu kime ingana ya mui hevurule mzwe nishi tuwara anga ye tuwara aje mfije kwa njiru ujima mwini ni hugu vindi viva anyi ndetu ni hindi viliko tuliko kwa jamo nisanu wadza chi umbe barabu mwini kwa kakuburu unjiru kira hanze kandu wadza ujima tubayemo tukuvuga ngo ni ubuzima bundi n'intahe mbona tubayemo w'ibihugu kandi n'umuhindi rwaruka ruriko rurarw'abarundi dukifise zangu budoteje imbere igihugu nasa n'ushaka kubaza nta kuntu guverinoma yobibona yuko urwaruka ruriko rurataakaze iri kuyatakaza urwaruka ariko burundi bweze n'inguvu z'igihugu ziriko zirajya hanze kurazi bagafatwa nabi muri make tukabaho mu buzima butoroshye benshi bakadota hari uko bacisha ibibazo by'amagara cyangwa bafite ibindi bibazo byo mu mutwe bivuye ku buzima bwo babaye no muri ibyo bihugu naho benshi tubibayemo tubidakeneye mu mategeko sinzi ko guverinoma y'u Burundi yoba ibona ukuntu rwaruka iyo ruriko rurajya igashobora kubita ibyigisho mubona ati urwaruka
John ariko ntumubaze ibibazo byega leta umaze ibibazo byiwe kwabona ikibazo kubwiwe no mugari mu ngamba leta
mama asanzwe ca abana nkatwe ndamubaze ka bubyeyi
kureka tumuhe mikro akwishura
John urakoze cyane urakoze kandi mugabo ambugiye neza ibyo birega cyane leta kandi by'ukuri nagira ndakuremeshe John nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arakunda kuganira n'urwaruka kenshi kandi urabona ko yitayeho urwaruka cyane rwose abahamagarira nyine kugira imigambi y'iterambere kugira ngo bace babashigikira mu byo baba biyumviriye gukora kugira ngo leta ice ibashigikira n'ejo bundi bari muri ibyo biganiro hamwe n'urwaruka babigisha ukuntu bakwiye kugira imigambi hanyuma bake babashigikirira muri iyo migambi batanguye bo nyine ubwabo biyumviriye kwishobora kubafasha rero ibyo byose n'ibiriko birakogwa kugira ngo urwaruka rw'igihugu ruronke ibyo rukora nibyo hariho ababanebwe hariho n'abandi baba bashaka gukora bakabura ibyo bakora ariko bariko barabakabura ubwenge kugira ngo babigisha no kugira imigambi uko bogira imigambi muri iyo ntumbero nyine yo kugira ngo urwaruka rwose uri mu gihugu wese aronke ibyo akora uretse abariko bariga abandi baronke ibyo bakora rero babibona muri leta bariko baragerageza by'ukuri
arahari
twebwe no mu mashengero turahamagarira urwaruka kutitara kutarera amaboko kugira ngo babandanye bakore barondere ibikorwa bakora hose turagerageza
hari uwitwa rero Eric Nsengiyumva nawe kuri Facebook yacu yanditse ngo turamushimiye rwose hama ngo mbega umuhisi akihari ko yari afise imigambi myinshi y'iterambere none ubu iyo ariko arashimikira ko yoba nk'iyahe imigambi ngo y'iterambere muri ko murashimikira ko cyane aha turagaruka kuri Fondation Ubuntu njya niho yashatse kuvuga cyane kuko niho mukesha imigambi yanyu myinshi
hari imigambi yashimikira ko mugabo ikaba iy'igihugu iyo nyamicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko nabandaniriza ko hariho n'imigambi yari afise y'umuryango iby'umuryango navyo turiko tubandaniriza ko by'ukuri turabandanya yarakunda kurima natwe ibyo kurima twarabibandanije turiko turabibandanya iby'inkino yarasize abasore bakina navyo barabijamwo bakabikurikirana turiko turabibandanya hanyuma jewe kubinyerekeye burya nari nshimikiye cyane mu byinshi mu bijyanye n'impfubyi bene ibya radio televiziyo nibyo nari nshimikiye ko niyo migambi ikomeye nari mfise nariko ndakora kandi n'ubu ndiko ndayibandanya Oferina irahari irikirakora bandanya kwakira abana twe twakira ababebe ababyeyi babo bapfuye bakira utubebe niyo nakira kuko nasanze aribo abapapa badashobora kumenya ukuntu babagenza ugasanga abana bagize ingorane camitamwo kuza ndababafasha hanyuma bakuze imyaka itatu canke irenga bagaca babatwara bashobora gufungura n'ibyo ababyeyi bafungura.
Yo Oferina iri amajahe
iri ku ibuye Ingozi niho twayubatse.
Hama i televiziyo nayo na radio.
Radio televiziyo nabyo nyine bikorera ibuye.
Yego, bigashimikira ku biganiro
ibya. Kumva niho twari dufise aho dushobora kubaka.
Bigashimikira ku biganiro nyabaki.
Ibiganiro, ubundi ikiganiro gikomeye dushimikirako ni ikinyene cyo gusanga abantu ku kizi. Gutera intege abantu bari ku kizi, bariko barakora, ugwaruka, turabishimikirako rwose kuri radio yacu. Tukaganiriza n'abari ku kiva bari mu masoko bari mu mirima abariko barakora ibikorwa bitandukanye yabo twumvise bakora ibikorwa byiza bakabasanga ku kivi bagatanga ikiganiro bakavuga uko byabagendekeye ugwaruka rwagize imigambi bararusanga ku kivi bakavuga ukuntu babigenjeje kugira bashobore gutera imbere mu ntumbero kugira ngo n'abandi babafatire kwa karorero.
Turafise n'uyundi ku murongo wa telefone ariko muhinga bw'ivyuma ntitwumvise izina batu bariye kumbure yidondore aho herereye n'akazina kawe. Innocent, bambwiye kwa Innocent. Innocent uratwumva? Innocent uratwumva? Uherereye ga Innocent?
Ndiga gutumbura mu kanyosha mu kanyosha bujumbura.
Akabazo kawe cankinerano ku bikorwa bitandukanye bya Denise.
Nakabazo n'intereranyo yo ku bikorwa bitandukanye agenda akora mama buze kare tumva yuko bamukenye kuba pasiteri kare ntitwari tuzi yuko kari mabanga atyo yashobora kurangura mugabo ubu turabona yuko basigaye bamwizera hanze hose muri Amerika hose akagenda guteramisha iteramo kuvuga y'ubutumwa bwiza kenshi no mu Burundi ntacyo twari tumenyereye yuko hose umukobwa w'ubutumwa w'umukenyezi mugabo ubu turegushashiranya n'ibikorwa akora byose ubutumwa bwenda bwo bwose cyatara kuri Facebook bugenda buraduhinda buradufasha cyane. Hapa nasaba katoza natwe akaza nko kutugendera hano umukayosha ngo kubaba kutindwe akatubwira nk'ubutumwa kuko ubutumwa acirisha kuri Facebook twe buraduhimbara cyane. Turabona akora ibikorwa twari tuzi yuko yokora nk'ibikorwa nk'ibyo cyohimbara nk'abantu tukamusaba nk'umunsi umwe ahari mu karuhuko akazoza natwe kutitiramita akatubwira nk'ubutumwa tugahinda bacoba byiza akira arashaka mu yandi masengero.
Urakoze ngaho mu kanyosha Innocent.
Yego murakoze namwe kutubona amagara kandi utwama mutwe ukamwita kuri cya Amerika.
Murakoze Madame Denise, murumvise icyo Innocent abasavye mwumva aico muzobarumusha abari mu kanyosha.
Nabyumvise cyane mbanze kumushimira cyane Innocent yama akurikirana ubutumwa bwiza Imana imuhezagire kandi aranteye intege Imana imuhezagire hanyuma Innocent murantumira kuko zino nahamenya murantumira hanyuma mubwire hanyuma nzo
ngira ngo yaronse inyishu ahari kwa kutwumviriza ku radio. Xavier nawe uratwumva? Xavier
ndamwumva.
Uhirire he?
Yende mu Rwanda mu karere ka Huye no mu ntara y'Amajyepfo.
Akabazo kawe?
Ngenda banza gushima umubyeyi rwose turamukunda cyane ku bwo inyigisho ze ziradufata cyane yigisha abantu ibintu by'urukundo gukora kubaha Imana hanyuma turifuza ko no mu Rwanda rwose Ihuye yazadusura. Ikindi niyo fondasiyo y'ubuntu n'umuntu yifuza kumugeza iminga cyangwa kumujyana ngo abe yamufasha yabigenza se n'abantu bari hanze y'u Burundi cyangwa yaho muri Amerika bifuza nko kumufasha babigenza gute
gufasha we canke gutera intege ibikorwa byiwe biciye muri Rwanda
gutera intege ibikorwa bye iyo fondasiyo ubundi
urakoze ugira umusimiza ngaho mu Rwanda
yego murakoze
yego madame Denise akabazo ka Xavier mu Rwanda
nawe nyine ndamushimiye cyane ku nteye intege hanyuma turafise nayo nyine irakorera kuri iradio yacu irakorera kuri YouTube irafise Facebook irafise Twitter nayo nyine irakorera ku buhinga ngurukana bumenyi cyane ashoboye gushika mu Burundi naho nyine tuzomwaki ego
hanyuma ngo bashaka kugubwira gushigikira yo ma ivyo bikorwa byanyu bitandukanye naho babigenza gute uretse ku
hariho abari hanze bama badusaba nimero ya konti tukayibaha ego na mbona ariko sigenza
ngira ngo ibitandukanye barabisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zanyu
ego cyane
ego Mustafa uratwumva nawe uratwumva ga Mustafa
alo
uratwumva
ego ndabumva cyane
uherereye he
ndi Eldoret
muri Kenya
ego
tukakwijamba
kama ndabaramukije ndarasaba imbabazi kumbure kuko ibyo ngomba kuvuga yamurambabarira nashaka cyambere reka nshime cyane kubera ko uyu mumama nkunda gusurikiranira inyigisho ziwe kandi hari utuvindegeo rimwe na rimwe duto dukunda guca kuri izo sosiyo ugasanga turigisha abantu nanjye mpora ndatukurikirana ukanyigisha ariko ikibazo cyanjye cyangwa akabazo kanjye nashaka kumenya cyangwa kubaza mbega abantu b'abamama Bibiliya yemerera kwambara amapataro cyangwa amakaputura murambabarira kubwira ako kabazo twakiye kuri ako nyine kuko amapataro twambara aratandukanye rero nsize ukuntu na redio cyangwa nsize ukuntu mbayeho ugasanga mpuko nambaye nambara uko nshaka hari amapataro nambara bigasa nkaho umenga aratabaguritse kandi ugasanga nazishasha mugabo zikaba izinaritadeshire eske uyu mama yo tubwira iki nasoza bambara impuzu nk'izo abahungu niko ndavuga ku bahungu cyangwa nkanabaza n'akandi kabazo mbega ni gute abana b'umuntu tubaha cyane cyangwa twemera kandi tuzi ko anakunda kuduhanura genda afite amafoto niba narabonye bamwe mu bana biwe n'umuryango nkunda ndawukurikirana niba narabonye bamwe mu bana biwe bambaye amapataro ameze nk'aho nambara ese kuri iyo nyambaro cyangwa kuri icyo kintu aduhanurika abana tumeze gutyo cyangwa abantu twambara gutyo turambabarira cyane ibisigaye imana imukomeze cyane kuko turamukunda kandi uburyo ayikoramo abikora neza cyane atandukanye na benshi imana ishikare kumwongera imugisha cyane
nuko tubwire umunsi mwiza Madame Denise tuvugana dutegura kino kiganiro twari twamereye ko hariho ibibazo tuzagutagaruka ko cyane twari twishimye ko tugaruka kuri ibyo bitandukanye muri mwe muri Amerika akabazo muza kumva mudashimye kwishura ku iradiyo n'uburenganzira bwanyu kuko twari twabemereye ko tuzagushimikira hanini ku kibagenza aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikorwa by'ubuntu mugabo nta kumira ibibazo n'ibyumviro by'abatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi baba batwandikiye tubababwiye ko muri umutumire wacu ico tumva muyobokemwe kwishura murakitubwira n'uburenganzira bwanyu Mustafa arashaka impanuro ku byerekeye inyambaro
Mustafa urakoze cyane nzanze kugushimira nawe ko wanteye intege kandi ko wamunkurikirana Imana iguhezagire cyane ko n'amajambo nkunda gutanga gufasha Imana ibishimirwe cyane hanyuma ibijyanye n'urwaruka Mustafa turarera urumva turarera ibyo byose Mustafa nta jewe nta pantaro itabutse no gurira umwana ariko usanga yaguciyemo nyene adusanga si iyo yayikuye ntuhamenye ariko mu bisanzwe nayo namugurira kandi inyambaro mu byo dukunda kwigisha turabahamagarira kwambara neza umuntu akikwiza rero hari igihe umurya turavuga ariko kuvuga ni kimwe ariko kuba umuntu abyakira nuko abishyira mu ngiro n'ikindi
ngo yatomokewe ayo n'undi yari yanditse abaza Madamu Denise ngo mama buntu muraheruka gusohora umwana byo bari byo
ekome cyane ndabise umukazana
reka tubakeze urumva no mu mafiri imbere n'abuzukuru bazaba bahari hanyuma acagira ko abaza ngo mbega ngo abana banyu ngo mubona bari mu nzira y'umuhisi canke mu nzira yanyu mu vyerekeye ubuzima mwahisemwe yashatse kubaza mu vyo gusenga canke muri politika
mu gusenga buca twasenga twese twasenga twese kandi n'abana turi kumwe bariko barabikora barasenga Imana ko barakorera Imana n'abaririmbyi mu migwi itandukanye abandi n'abacuraranzi ko bariko barabibandanya hanyuma mu bijyanye na politiki ko baracyari mu mashuri baracyari mu mashuri cyane cyane mu bijyanye na politiki sinavuga ngo ndabavugire mugabo urumva mu migambi ishyigikira igihugu nyine barabibandanya bariko barakorera Imana bakorera n'igihugu
ngira yatomokewe turafite Emmanuel ku yundi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika uratwumva uhereye ga Emmanuel Sudani y'Amajyepfo akabazo kawe
ndakamanda mu kintu kimwe
arakumva
yego ndakuramukije cyane
mahoro y'Imana bane nawe
amen
amaje kizina ni kura dusenge Emmanuel
yego
na mfite akaba na kamenda bahashe kabyaye ni kunde ne ugaruka byinshi ubu ariko usanga duhura n'ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'ubukene cyo twakwiteza gushika ko mugabo ugasanga ntibishyitseko nk'akarorero ku bintu bijyanye no kwiga ubugwaruka turiga tukaheza amashuri hari n'abandi biga ntibayamare bitaye n'ubukene yego mwe mbaze yuko kwari ukuntu mworaga cyangwa ukuntu yiyongongaye mukavuga ati twe mu dufashe ugwaruka ku bijyanye kwigigisa afite iminsi myinshi n'ugwaruka rudaheza amashuri akaba hariho nk'ishyirahamwe wamufashe mu mugongo mwebwe muvuga ati ishyirahamwe rigejwe gufasha abana bige aya bana badaheza amashuri bitewe n'ubukene bashatse akaba ari mwe murikurikirana ryo ribanditse ko n'ikibazo bijyanye n'ugwaruka usanga tugeze amashuri twaba ibyo dukora ibikorwa cya taradisiyo ni cyane tukarondora ukuntu tubibona tukayibira rero yuko mu gice cyose hariho uko nyine mu baba mugifite no kuba ku mutwe bati ingafi zishyira hamwe zihurikirana mfashe uko gwaruka nibyo mwe nuko
igihe kumvura uherukira mu gihugu nari navuze yuko na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu agerageza kuba hafi ugwaruka no kubahimiriza kugira imigambi hanyuma bagaca babashigikira biriko birakorwa kuko baragize novuga baragize urutonde rw'abantu bose ugwaruka badafite akazi mu gihugu ubu barabifise muri perezidanse barafise urutonde rw'abantu bose bahejeje amashuri batagira akazi bamubagira igihe rero bakabagirisha amanama bababwira ukuntu bogira imigambi hanyuma bagashigikirwa hanyuma ibijyanye n'abana b'amashuri jyewe ndafise abo mfasha nsanzwe mfasha b'imfubyi baba batagira ukuntu bashobora kwiga ndafise abahejeje bino mu buzima ari mu buzima bubatse n'ingo zabo hanyuma ndakunda no guhimiriza abandi ba babyeyi hariho ababyeyi bifise bashobora no gufasha abana na cumi bashika nka cumi ndakunda no kubahimiriza kugira ngo baze barafasha aho baherereye abana biga amashuri abajya batariko bariga amashuri biga amashuri n'ubu notera kama ababyeyi babishoboye kuko by'ukuri hariho abaheba amashuri kubera babuze uburyo kugira baze barashigikirana twige gushigikirana byo urumva sino bashobora bose ndashigikira bo mpambije nk'ubu n'ubu ndabafise cumi na bangahe bariko bariga ariko sino bashobora bose rero urumva ndashigikira bo mpambije ariko hariho abandi baba babishoboye nobatera kamo yuko baza barashigikirana
babyiza cyane. Tomokiwe mbega hajya tugarutse kuri ibyo bikorwa bitandukanye bica muri Fondation Buntu bwa Madame Denise iri mu Burundi gusa canke hari n'ahandi mu ufite amashami?
Oya, iri mu Burundi gusa niho dukorera.
Yego, mu ntara zose ariko
ibikorwa tubiranguriranye naho tu aho dushobora gushika. Turakorera ibikorwa aho tubonye twagiye turafasha ahatandukanye mu ntara zitandukanye.
Murakoze cyane. Turase Desta ku yundi murongo wa telefone. Desta ikaze ku ijwi ry'Amerika. Desta uratwumva?
Ndabumva.
Aho uherereye ni he?
Ngwemba muri RDC mba nabita Ikalehe munsi y'Ikivu.
Muri uvuga ko muri Congo?
Muri Congo muri DRC.
Yego, akabazo kawe ku mutumire wacu uno munsi. Cankinererano ku bikorwa byo bitandukanye.
Ndimvaga namubaza kubyerekeranye na Facebook konti ziwe cyane. Ese akoresha konti za Facebook komo na abasuma b'Abarundi bata bakoresha amakonti bamwitinda ku muntu w'umupastori ukora ibintu yerekeye iby'Imana bigacabira cyane abakongomani benshi cyane nkaba ndiko bagiye babiba kuri ubu ikintu kibazo bidufasha mwate.
Murakoze Desta kugira umunsi mwiza. Ego, Madame Denise akabazo k'imbuga ngurukana bumenyi zanyu abatari bake bitirira mu bahumutro botora imbuga ngurukana bumenyi zanyu ko arizo nimba zihari n'izahe kugira ngo ntihagire abazohava bibwa bajuragirika babaza batari ivyo ibitaberekeye.
Arakoze cyane Desta. Imana imuheze agira ahubwo arakoze kubinyibutsa kuko nagiye ndonka n'abakongomani benshi baterefona bavuga ngo ngo bariko barabiba mu izina ryanje. Hariho n'uwa telefonye ankarira cyane ngo naramwibye avuga ntiyo bintu sinobyubaho kanogira guhanura abiba hanyuma nkagaruka nk'ibiba. Urumva nivyo hariho abantu banyitiriye benshi cyane no mu gihugu wacu benshi barabiba bakavuga ngo nabasabye amahera kugira ngo ndabaha akazi ibintu byinshi rero nagira ndabamenyeshe ko ari abasuma ariko barabiba muri iyi minsi iheze nta mezi atatarahera niho nuguruye Facebook yuwanje umuntu ubwa mbere nta niyo nakoresha mu ntumbero yo kugira ngo ndabereke iyukuri ibaze n'ubu ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ndahashitse ku munsi wa kane hari ama Facebook nk'atandatu buguruye bagashyira ko amafoto ndino nk'atandatu ibyo barumva yuko nobikora rero ubu ndayifise iri ku izina rya Pastor Denise Nkurunziza kuko bagira amazina menshi hariho n'abagira revera hariho n'abagira bashyira ku bucumi hariho njyewe iri ku izina rya Pastor Denise Nkurunziza kandi njyewe iyo kuyaga n'abantu kugira ko ubutumwa bwiza gusa nta bintu byo kunsaba ubugenzi nta bijya byo kuyagira ko n'abantu ntawe twandikiranira ko njyewe nshyira ko ubutumwa bwiza gusa nta kindi bayikoresha. Kandi mperutse gutanga n'akavideo ndababwira yuko ndabereka Facebook y'iwanje iyo ariyo ndababwira ko izindi zose arabariko barabiba narabisabye nibaza yuko igihe gikwiye kigeze abo muri Facebook bazongirira neza izindi bakazifuta kuko bari abantu cyane mu izina ryanje.
Hanyuma kuri Twitter nayo muracakoresha iyo mwakoresha mukiri première dame
ego ndayikoresha oya narahinduye nyine ku matsina y'iwanje kuko igihe yari yanditse ko première dame ubu yanditse kuri jewe nyine ariko ndayikoresha
ngira ngo aratomokewe we n'abatari bake bihora bica ku mbuga ngurukana bumenya ari zinshi abenshi bakibaza nimba z'ukuri iyo Facebook canke Twitter ziba ziri mu minwe yanyu umuco murabutanze kubakunze ibijwi rya Amerika
cyane no kuri TikTok na Instagram hose nkoresha Pasteur Denise Nkuru nziza
abakunze ibijwi rya Amerika ngira baratomokewe. Turafite Junior ku yindi murongo wa telefone. Junior ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndageze yambu, ndageze yambu, ndamukize mutumire.
Ndamukize chane.
Jewe, nanifise.
Uherere.
Jewe, ndi muri Dubai, Rugo, Dabarau. Ndamukize na wabende kwa atu mbiriza. Jewe, nanifise, ibibazo bibiri nashaka mwazo mutumire. Ikibazo cya mbere cyerekeye inkuru duheruka kumva isentare igejwe akarere muri ya Gidi kivuga ko ku kiringo cya gatatu cya nyenicubahiro Petero Nkurunziza kiringo cya gatatu cyatumye gikwega intureka mu gihugu na pasiteri mkozi w'Imana arongoye abandi mu isengero roshe abibona gute nko ku bantu bagipfunzwe baziritse ibintu byabaye abapfuye hamwe n'abahunze ishatu sha mbere ikibazo kigira kabiri nk'umurundi nk'umwe mu barundi benshi twa umfumbisi inkuru yagaca mugongo yatubabaje n'uko tubabaza tukaba taramenya neza ido nido kucatumye nyine cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye Imana tukaba twara mu makuru menshi hari amakuru amwe twumvise ko nyine cubahiro Pasiteri Denise barasabye ko haba Abatutsi nyine cubahiro yoba yarabaye cyane yona nyine bafataho umuco murakoze cyane.
Junior reka ngire ko ndakubwire imbere ko ndamuha uburenganzira bwo kwica bivuze ko canke uko abyumva imbere dutunganya kino kiganiro twe twaremeranije ko ata politika tuza kujamwo nivyo nemeye mu gutunganya kino kiganiro ko tuza kuyaga ku buzima busanzwe bwiza arimwo ngaha anye ata politike tugiyemwo ubu rero akagira ico yumva yo kwishura kuri ivyo bibazo turamureka yishure mugabo ni yumva naho hari ivyo adashoboye kwishura n'uburenganzira bwanyu. Madame Denise jambo ni kwanyu
murakoze cyane abuze ngo yitwa Junior.
Yego
Junior Imana iguhezagire. Umusanzwe Junior cyose ndi umunyepolitike. Ndi umunyepolitike by'ukuri ibyo ni ibibazo politike ariko kandi ga Junior ibyo bibazo ko twabirenganye bewe bo kandi sindi umunyepolitike nibaza abanyepolitike icyo kibazo umuntu akibabajije bo byumva shana ariko kandi kiriya gihe bewe nari nasenze Imana narasenga Imana kandi abanyepolitike ko barayavuze ko uburyo bibiliya twarabirenganye by'ukuri hanyuma ikibazo cya kabiri ahubwo nicyo ntumvise neza abajije
yavuga ngo yashaka kumenya ngo umuco kuco yavuze ngo mwoba mwarasavye autopsi umushinga ntawe wanyu akitabira
arambeshe ntayo nasavye ahubwo nagumye mbwira abarundi bose ndababwira yuko atanuwo byiyumvira ibyo bintu bya autopsi atanuwo byiyumvira ngo yicwe n'abantu yapfuye buti ntari hageze hari hageze nico gituma yewe ntigeze nkoma induru ngo nibande bamwishe ntibagize iki n'ukuri hari hageze yaragwaye hanyuma arapfa abantu kubakanguka gusa kuko hari igihe umuntu agwara umwanya muto ahubwo niyo umuntu agwaye umwanya muto burya turanabishimira Imana kuko hariho n'uwundi agwara umwanya muremure ukazusanga agiye arushe wenye n'ubwiwe n'abasize bararushe wenda narabishimiye Imana rafite sinzi ko yabyumvise je nashimiye Imana sinigeze nsaba ngo bapime sinigeze mvuga ko hari uwamwishe na n'uyu munsi nta muntu navuga ngo yaramwishe narabyakiriye uko byagenze nkashima Imana n'abo yapfuye ahubwo bari hafi bakamunyegeraniriza kuko Jeff nari hafi
ngongera yatomokewe turase Danny Samuel ikaze ku ijwi ry'Amerika
nange nitwa Danny Samuel ndani mu Rwanda Kigali mu Rwanda
akabazo kawe
ndagira mbanze nsubuza cyane umugore wa nyakwigendera Petro Nkurunziza wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi
nange ndagusubuze amen
rero yego akabazo mfite namubaza kuko nagize amahirwe yo kuba navugana nawe akunda nk'iki cyane cyane inyandiko ziwe ndetse n'ubutumwa atanga ashisha ku mbuga nkoranyambaga yamaze mu Burundi nyakurikirana amakuru yaho ndetse nkakurikirana uburyo sisiteme yabo uburyo ibacitse imyanya n'iyobokamana sinzi niba yumva ikinyarwanda ndimo ndakoresha
ndabyumva cyane
usanga abategetsi benshi cyane b'Abarundi ubona nyine nk'abantu nyine bakoze imana cyane ubona nyine bajya mu nsengero bagahimbaza mu buryo bugaragara buri fizikare nimo ndibaza ese biraborohera cyane nkamwenda mwace ku ntebe y'ubuyobozi mu kuba umuntu uhimbaza imana cyangwa se ukorera imana yabifatanya no kuba yakorera igihugu mu buryo bwa politike cyane ko harimo wenda nk'uko tuvuga ati wenda hariho amakosa agenda bamwe n'ibyaha kuko burya ntabwo matagira ibyaha ugasanga bamwe babisanishije niyo kamana bati bari abantu ati bajya mu nsengero bati baratubeshya ati ibyo bakora ati ntabwo bihwanye n'ibyo Imana idusaba ese kuri we abona ibyo bintu nk'uko byashoboka yagenda aza kuza kukisobanurira ndetse nongeye mubaze nti nk'umwe mwinshi ari muri Amerika nabyo bimaze iminsi dukurikirana ese abona uburyo abanyamerika cyangwa se abanyamerika kavukira pana abanyafurika nyine bariyo mu buryo bwa diaspora uburyo bubahiriza icyo bita iyobokamana nanone uburyo nyine basenga ese bihura n'ibyacu aze ko madiferanse yabyo cyangwa se amwe n'icyo byaba bihuriyeho mu gihe cyaba gihari
ubwira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda Danny Samuel
murakoze
yego madame Denise utubazo nitubiri tuvuge kwa Samuel
yego Samuel narakoze cyane ikibazo cya mbere kijyanye no gukorera Imana n'ibijyanye na politike icya mbere ni umubwira nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ko wari uri mu ihamagarwa ryawe ubigumanemo n'Imana mu ihamagarwa ryanje jyewe sinari umunyepolitike rero maze kuronka umugabo nawe akaba umunyepolitiki jewe nagumye uko nari mwihamagagwa nawe burya yagiye kuja mu byo gukizwa kubaha Imana asanzwe ari umunyepolitiki rero we yari umunyepolitiki akongera akaba mu byo gusenga jewe nanje nkamushigikira ndamusengera muri ibyo yari arimo nibaza yuko bakurikirana ntibari bwanyumve ngiye kwiyamamaza rero je nagumye uko narindi ngihamagagwa rero je byaranyorohera kweri naho nari nkiri kumwe n'uwo twubakanye kuba mu by'Imana noneho bwari bwo buzima burya naho twari twubakanye jewe nahavuye mba umwungere nkaba ku ishengero ibikorwa by'igihugu nkabijyamwo igihe nyene ari ibikorwa by'igihugu bimpamagaye ahandi burya umwanya munini wari uwo gukorera Imana nk'uko uno munsi biri umwanya munini mba afite ni uwo gukorera Imana n'icyo gikorwa ubu mba ndimwo
Dani Samuel kandi nabajije ngo mumugereranyirize ngo ko abanyamerika bongaha ngo abavukire bongaha ahi na muri Afrika uko mubibona kukungene bahurumbira iby'Imana iby'inyigisho nderamana
ehe abo ngaha nabo turiko turahura benshi ntabwo turiko turahura benshi baza n'ibikorane twagize nta barimwo no vuga ngo barimwo benshi babaye abanyafurika cyane cyane mugabo mu bihugu bitandukanye rero urumva sinobigereranya sinababonye cyane
ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ubundi ku munsi wa kabiri ni umunsi w'abapfasoni n'abigeme akajambo mwubwira abigeme bakiri bato abapfasoni abayobozi batandukanye bijya no hino kugira ngo inzira iduranisha ku mahoro ice mu mana kandi yubahiriza umwe n'uyundi kobaka hega Madame Denise
ahubwo nyine ko ari umunsi w'abigeme n'abamama nkaba numvise n'umwe
ikibazo gikomeye aho gutonera gute ku rubuga abigeme baracatinya nka kera cyane
hariho abakenyezi n'abigeme usanga bari mu burongozi ubu twarateye imbere kandi n'abagabo mu bihugu bitandukanye baratwizera ngo abakenyezi barabashikiranganje bashinga amateka bakenguza amateka n'abakuru b'ibihugu barabayeho hirya no hino ubu rero biragaragara yuko ku isi yose umukenyezi yateye imbere mu bijyanye no kwizigirwa mu mabanga atandukanye kandi akomeye rero impanuro nutanga ku bakenyezi n'abigeme ni uko ubwa mbere ko kwiga tugatera imbere mu bumenyi kuko nubwo twokenera ibibanza byo mu burongozi bukomeye umuntu atize urumva nibyo kunda bige tugire umwete wo kwiga ababyeyi duhimiriza abana babigeme bige bashike kure kandi tubandanye tubahanura bagire indero nziza kuko hari abo binanira kwiga kubera babuze indero nziza bagire indero nziza bifate neza hanyuma abamama nabo bari basanzwe mu mabanga muri politiki nabo nyine bifate neza kuko hari ha busanga nyene hari abamama nabo nyene batifata neza ariko burya inda riva hasi deriva hasi usanga kumbura iyo kuva hasi atayironse ikwiriye niyo gituma twebwe abakiriko barabyara no basaba abana bakabarera kuva hasi abahungu abakobwa bakabarera inderi ikava hasi bakabikurana bakazoja mu buzima bwabo bwa minsi yose bafite indero nziza
kongera ubutuma babashikira kino kiganiro turazi ko abigeme n'abapfasoni bagikunda ariko igituma bataduha amatelefoni yabo tubahamagare ntitubizi igituma turizera ko umusurizi n'abazozi baratwitabira ku rugero nk'ubwo abashinganahe hama mu majambo make uwo basaba gusengera igihugu cy'u Burundi mwose ngamuvuga gutega Madame Denise n'akarere k'ibiyaga bigari
ikintu cya mbere sengera nuko ndahezagira kuko igihugu turimo dutegereza kugihezagira kugisabira amahoro kuko kibaye amahoro natwe tuba amahoro hanyuma ikindi nsengera ni ugusengera abaganza ibihugu ni ukubasengera kuko burya biragoye jewe cyane cyane nahaciye iyo hageze ko nsengera igihugu mba ndamenye icyo mvuga nk'uwahaciye ni jyewe wa mbere wo gusengera igihugu ni jyewe wa mbere wo gusengera umukuru w'igihugu umutambukanyi wiwe n'abandi baba bamufasha kurongora nyine mba nzi ibyo nsengera ndabasabira ikintu cya mbere ndabasabira ni ubwenge no kuronka ibyiyumviro bivuye ku mana kuko ubwenge buhari kandi nabwo buva kukubaha imana urumva ca ndabijani ubwenge buhari hanyuma n'ibyiyumviro by'imana umuntu acyazarakira arafata ingingo iyo biteza imbere igihugu ari byavuye ku mana ibipfa ku mana rero byose ari igihe abantu batabibona nka byiza ariko mu nyuma bikabamira ibyamwa byiza bakabona bati ikumbe cya kintu cyari ikintu cyiza cyane
murakoze nuko rero tubashimire Madame Denise Nkurunziza kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'Amerika tukibutsa ko muri umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ejo nitwongera kubatumira mu biganiro byacu bitandukanye muzotugire nk'uko uno munsi mwatubwize
ego cyane sinoreka
ego tubifurije kubandanya imirimo myiza muri mwongaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuzotaha amarembo
Ego murakoze cyane.
Murakoze. Turashimiye abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bagize ico baterera muri kino kiganiro mwateguriwe mumongera mushikirizwa na Joy Diana ni nahadze yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose batubwiye mu buhinga bw'ivyuma ko habaye ikibazo kugira ngo kino kiganiro mugikurikire ikibiriraho ariko ni muhumure mukanya turaza kwibashira mu cyose uko cakabaye aje Diane ndahaze turaza kwa turi kumwe igihe cy'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezweho ico gihe mukurindira mubandanye kuranirwa mu vyo murimo vyose mwumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamiranamo.